tugume mu Burundi tubabwire kwishyira hamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano rya de gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Iyo gahunda izamara iminsi 16. Abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Desire Hatungimana. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahaguruka kuri iki gicamunsi mu gihugu cyerekeza muri Gabon. Nicyo gihugu cya gatatu asuye kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu. Turahamagara mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. 16 abateguye gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohoterwa kwitabaza ubutabera.
Kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakuru
urwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye muragezwaho na Desire Hatungimana. Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu biganisha ku kubimura mu bice.
Amategeko mutora twa turayakunda ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize.
Bivuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko. Imura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange. Eric Bagirubusa yakurikiranye ibiganiro.
Urakoze Venice. Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yasabye Abanyamerika kwirinda ikiza cy'umugera wa corona kandi abemerera ko Amerika itariko iratsindwa iyi ntambara. Abishikirije mu gihe Amerika kuri uyu wa kane ihimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uhimbazwa buri mwaka wiswe Thanksgiving. Biden yemereye Abanyamerika ko hari ibyizigiro ko icyo kiza kitazo kwamaho. Yavuze ko incanco za mbere za COVID-19 zizotangura kuboneka mu mpera z'ukwezi kw'12. Avuga kandi ko igihugu cyose kizocandagwa mu biringo bya vuba bishobotse. Amerika igeze ku bantu barenga 261,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera, n'abarenga 12,000,000 n'800,000 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump yaragiriye imbabazi Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu by'umutekano w'igihugu. Ingingo afashe itesha agaciro amatohoza yakozwe ku ruhara rw'Uburusiya mu gushaka guhuvya amatora. N'amatohoza Trump yamye avuga ko ashingiye ku nyungu za politike. Trump yatangaje ico kigongwe ejo ku munsi wa gatatu, avuga kandi ko ari ingingo afashe y'agaciro. Michael Flynn abaye umutegetsi agira kabiri yagiriwe n'ivyaha mu matohoza ku Burusiya ababariwe na Perezida Trump. Yarababariye kandi umugenzi wiwe wo kuva kera Roger Stone, hasigaye iminsi ngo ajanywe mu gasho. Ni kimwe mu twigoro two gutesha agaciro ivyavuye mu matohoza yaratumbereye leta yiwe, kandi yashoboye gushika ku kwagiriza abashika batandatu mu bari bamwegereye. Muri Afrika, komisiyo ijejwe kubahiriza agateka ka muntu yashinzwe na leta ya Ethiopia yagiriza umugwi w'ugwaruka bwo mu ntara ya Tigre ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye amajana y'abasivile bafashijwe n'inteko za Tigre. Iyo komisiyo ejo ku munsi wa gatatu yasohoye raporo y'abantu bashika 600 bishwe mu gisagara cya Maykadra mu ntara ya Tigre ku itariki y'9 ukwezi kw'11. Yavuze ko umugwi w'urwaruka witwa Samri wateye ubwoko bw'aba Amhara hamwe n'abagabo bo mu bwoko bwa Werkite babakubitisha inkoni bacumitwa imbugita hamwe n'imipanga bongera bicwa baboshwe. Umugambwe TPLF utwara intara ya Tigre ntiwashotse ugira icyo ushikirije kuri iyo raporo, ariko warahakanye kugira uruhara mu bwicanyi bwo muri icyo gisagara cya Maykadra. Leta ya Cote d'Ivoire yavuze ejo kuwa gatatu ko iriko irategura guha urupapuro rw'inzira rwa pasiporo wahoze ari perezida w'ico gihugu Laurent Gbagbo ivyo gurura umuryango kwitahuka ryiwe mu gihugu itahuka rya Bagbo ni kimwe mu biriko biraganirwa ko hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo gushika ubu bataremera intsinzi ya Perezida Alassane Ouattara inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo w'imyaka 75 ari mu Bubiligi aharindiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha byakozwe mu ntambara yadutse muri Côte d'Ivoire inyuma yo kwanka kwemera ibyavuye matora yo mu 2010. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta muri leta z'umwe za Amerika bwarafatiye ibihano umunyaribiya Mohamed Al-Kani hamwe n'umuhari wiwe w'abarwanyi Kaniate muri Libya ku byaha byo guhohotera agateka ka zina muntu. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho mu ndwi iheze Uburusiya uburije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU guhana uwo muhari. Amerika ivuga ko umuhari Kaniate wagandaguye abasivile mu minsi iheze ubahamba mu binogo rusangi mu gisagara cya Tarhuna.
Arakoze aloyize bigira Imana tugejeje amakuru avugwa hejya no hino ku isi. Tuributse ko iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye arahaguruka ku gicamunsi yerekeza muri Gabon, nicyo gihugu cya gatatu asuye kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu. Eroje burika neza ndagushuhuje, urwo rugendo Perezida Ndayishimiye agiye kugirira muri Gabon rugamije iki?
Imana urugendo mukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kugirira mu gihugu cya Gabon ajyanye n'umutambukanyi we mbere Angeline Ndayubaha, bagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amaleta y'akarere ka Afurika yo hagati izoba muri Gabon kuri wa 47 ukwezi 11 agahaguruka ku gace cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ku muhingamo kuri uyu wa kane.
President Ndayishimiye yaraherutse gusura igihugu cya Guinea Equatorial, igihugu yagiyemo ndetse akigera ku butegetsi yasuye na Tanzania. Biragaragara ko Uburundi butangiye kwagura amarembo.
Tutangwe kwagura amarembo kukuravize imyaka itanu ishize nyakwigendera Pierre Nkurunziza Evariste Ndayishimiye yasubiriye mbere ihutihuti kubera yapfuye turumbuka mu kwezi kwa gatandatu. Mu myaka itanu ishize yagendeye igihugu cya Tanzania gusa ari mu mwaka w'2017, ariko uravye Perezida Ndayishimiye nk'uko arubishikirije kiba igihugu cya gatatu agendeye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Hanyuma ikindi kiboneka Evariste ni uko nk'uko tumaze mu makuru iminsi tumaze tuvugana na bagenzanje, biboneka ko u Rwanda cyaboneka nk'umwanzi w'u Burundi bamaze gutangura kugira imishyikirano abashikiranganji b'imigenderano n'ibyo ariko byombi bamaze kubonana, abazajeje perezida bamaze kubonana. Mbere ibyo by'umukuru w'igihugu byatangaje hirya y'ejo igihe Perezida Ndayishimiye yakira intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU idasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari, byatangaje yuko n'abashikiranganji b'ubutungane b'ibyo bihugu bagiye kubonana.
Eloge Willy Kaneza, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nawe Venita Shimimana.
Tugume mu Burundi tubabwire ku ishyirahamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano rya RAI ritangije gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Iyo gahunda izamara iminsi 16. Abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Desire Hatungimana.
Kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 ukwezi kwa 12, umunsi wahariwe agateka kazina muntu nisekeza jimisi chuminita natu ya hariwe kugwanya amaba kwa rego bakenyezi. Umuhari wa bakenyezi nabigeme baharani na mahoro n'umutekano mu Burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Onifam mu kwitabira ibikorwa bijanye no gutuza ayo mabi. Imakire Hunja arongoye uwo muhari amenyesha ko ico cyaha mu Burundi ataragaseseshwa rumuri ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikogwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi nk'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri. Abona ko ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi.
Mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'intureta yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa bunyamaswa, baranyuruzwa, baromogwa mu gihugu, abandi baricirwa ko abagabo n'abana barahohoterwa, abandi barafungirwa ubusa. Nta matohoza akwiye akogwa ngo agire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga. Ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ibyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe.
Ku bijyanye n'ubutungane bw'igenga, Armel Niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI amenyesha ko amadosiye arenga 200 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi.
Nk'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga 200 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Muri ayo madosiye harimwo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa, gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Rero ubunye murazi yuko mushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko agira amatohoza nyezina, amatohoza kugira arabe neza ivyo twamushikirije yuko bikwiye, ivyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ivyemezo bifashe, akagira amatohoza yiwe mu kuraba ivyo bintu, mu kubaza bahohotewe, mu kubaza nk'ivyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura. Turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa, turashimicwa cyane n'urugero amatohoza agezeho.
Armel Niyongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha ataho bazohungira ubutungane.
Iki nacyo nuko tuwobwira abariko bakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 2021. Nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubuhunye yarabaye ntoyi, bose bariko baragwanya ibyaha nk'ibyo. Iki nacyo nuko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakizera, bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu, bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ivyo vyaha hama bakurikirana.
Imakire Hunja asaba abantu bo mici itandukanye gufasha gutuza ico caha.
Kugwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu. Duhamagariye rero abategetsi b'igihugu, abakozi b'Imana, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, abikorera utwabo, abajejwe indero y'abana mu mashuri, abajejwe amagara y'abantu, abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu, gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu gihe Burundi kazi agikorerwa ayo mabi.
Muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyesheje ijwi rya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abo bakenyezi bakorewe amabi bazononsa udutaye tw'ukiteza imbere kubera uburyo buke bafise. Bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere. Umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi, Imerde Sabushimike, mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 arakaryo ko kwifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka byose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bongiye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu biganisha ku kubimura mu bice ubutegetsi buvuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko u Rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange. Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba?
Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nk'ubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. N'umushinga umaze imyaka n'abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefrey Karamuzi uyobora umurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange yaho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Profesori Anastasi Shyaka Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye
ibibazo by'imiturire. Meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo, ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo.
Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiwe na Bwana Jean de Dieu Shikama.
Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe. Intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato.
Kubera igihe bameze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, harabavuga ko babuze yo bacira nayo bamira, bakikoma amategetsi ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza.
Ariko turi guterwa gahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twige? Amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Umuvuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira.
Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko nibintu abangombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zakira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo.
Kandi nteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera, nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushanke ngurane kwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi abanyarwanda, duture twishimye dutekanye.
Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo.
Ese minister abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu fuka bazamura niyo taje aho ngaho bizagenda bite cyagatatu ko hari umudugudu wa mbere wishiwe ejo unda kandi ndi muntu arahepfo mu gishanga hepfo hegerera uhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka ejo nagaciro ryabo akabaka ni ipapuro rwandika amafaranga bashaka ipapuro bakabyandika batwara simo bagasinya akabategereje ibisubizo abo bantu nabo zabatsimbura zabigenza ute
ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo
uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruka ngire tubiganireho ariko dutere intambwe
nacyo
tuzongera tubiganireho
kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icy'amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo ntacyo bwavuze kubashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kuba abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongiye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza mu mujyi wa Kigali urabarura abasaga 600,000 bari batuye mu bishanga barimo abagera muri 250 bo muri Nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira ibusanza muri Kicukiro iki kibazo gifata umuzimu mu 2017 kirareba imiryango isaga 1,500 bose hamwe barakajwe bikomeye nuko hari abaturanye babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi aha bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri Tanzania akababaro ni kenshi mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Mutendeli ikinigiye cy'imvura kandi baba mu mazu adasakaye neza uko kunyagirwa bibagiraho ingaruka mbi cyane cyane kubana inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu James Jovin
mu baba arafise no kwenye mamonzi ndetse na mu kazi kava haburaho ndyama
mukecuru nta kuntu nyene ndifashije ndatakanze kweri abayuwe ni iko mwotu karukira nukuri tuketse kure
abagituye mu nzu z'amahema hanini nabageze mu zabukuru abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'iryo rya Amerika
kandi naho imvura yagwa tukagere kirana nyine nakantu gatoye umuntu yibombekezamo inzu no kugwa yaraguye ubuti burimo bwaraboze harigiye gishika nkajya no gusaba indaro agakoni ntekamo nakantu nyene kubute niteri nafatanganyije imvura iguye bukuma imvura yaguye mu ziko kantu ndyama n'ubusare bwarahetse mwe nta nakantu ufise n'agasafuriya harigiye mpa nkajya gutira ubusaha ni bwobwo bwose ya mugambo babuntwaye bwose umve n'ibintu by'ibibazo byose nyene
irapfa ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica
natwe bwo tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibiswasi umuntu yajyama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe nko mu ijoro ukacusanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakuga mishe uronka ukuntu ugamisha umwana gasanga ni hatari nyene nabo hari nabo bavyuka bakugurura kugama nabandi bigira nk'abatavyumvise
twombo gasanga twononekaye wari watwogeje azanga ibivu bizabirahunguruka biza ku meza gasaba rero ko wama uroze gasaba nikagahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaro
irabona ntisakaye nyine umuna arahaya no mwijoro agira n'ibintu byo kuba kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume
nyene nta bushobotse nyene nta kuntu nyene ndishoboye kwera nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje atakuntu nkishoboye kugira ngo fyature nje mu gikondo fyature amatafari ngo ndiyubakire zose byaramburiye
Ishirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC njye likorera mu gisata cyo kuronza impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko akikiri ngo cy'imyaka ibiri zitararonzwa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa cyane bakampa agahema kugira ngo tunyagirwe
nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania n'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa Ishyirahamwe ivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gato 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu akadomo com
uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venus Ishimimana
Ukwitarite 26 Gushyingo umwaka wa 2024 babiri mu bari ku isonga ry'umugambi wo guhirika ku butegetsi perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema bakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi uwari ubayoboye Nick Dutoit yakatiwe imyaka 34 naho uwitwa Severo Moto utaravugaga rumwe n'ubutegetsi wari warahungiye mu gihugu cya Espagne yakatiwe imyaka 62 adahari Genza cyaha yari yabasabiye igihano cyo gupfa abandi 12 nabo bahamwe n'icyaha cyo gushaka guhirika ku butegetsi e president Obiang Nguema bamwivuganye nkuko byemezwaga n'ubugenza cyaha umunyafurika yepfo Nick Dutoit wari ufite imyaka 48 akaba yari no mu ngabo zidasanzwe yari yabanje kwemera ko yari ku isonga ry'itsinda ryari gukora coup d'etat yaje kwisubiraho avuga ko yabyemeye kubera ko yashyizwe ku ngoyi abandi banyafurika yepfo bakatiwe gufunga imyaka 17 abandi batatu bahanagurwaho icyaha abanyarumeniya batandatu bakatiwe hagati y'imyaka 14 na 24 naho abanyagineya Equatorial babiri bakatirwa gufungwa umwaka umwe n'igice abandi batatu bahanagurwaho icyaha abantu 8 bari muri leta ikorera mu buhungiro ya Severo Moto uriya bakatiwe imyaka 62 adahari bo bakatiwe buri wese imyaka 52 y'igifungo umucanshuro w'umwongereza Simon Mann yari yarangije guhamwa n'icyo cyaha cyo kugura intwaro mu buryo butemewe n'amategeko muri Zimbabwe intwaro zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi muri Guinea Equatorial urwo rubanza rwarangiye hashize amezi 3 ku itariki ya 25 Kanama mwaka wa 2004 Mark Thatcher umuhungu wa Margaret Thatcher wahoze ari minisitiri w'intebe w'ubwongereza afatiwe muri Afrika yepfo ku itariki ya 13 Mutarama umwaka wa 2005 yemeye uruhare yagize mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Obiang Nguema kubera haya abacanshura amadolari 285,000 kuba yarahuye nabo kandi akanabavugisha kenshi yakatiwe gufunga imyaka ine ariko ahita afungurwa by'agateganyo atanga n'ihazabu y'amadolari 5,560. Inshuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukbil ya Baro wadufashije kwegeranya aya makuru kuri mikomwari kumwe na Venuste Nshimimana. Mukomeze kugira umunsi mwiza.